njema popote ulipo.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumena Jordan ni nahazonge kwashikiriza makuru tubafitiye tukahera kuyagezweho ijyanye no kwisi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane tiyahere kuyavuga muri Afrika. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea barahagaritse wahoza no mushikiranganje w'amahinguriro Tibu Kamara amasaha atari make ejo ku munsi w'Imana baca basaka n'inzu yiwe. Kamara yari kandi umuvugizi wa leta ya Alpha Conde yakuwe ku butegetsi na kudeta y'itariki 5 z'uku kwezi kw'icyenda imbere yo gutwarwa mu kibanza kitamenyekanye katasiguro zitanzwe. Kamara yavuye arekurwa kumuhingamo weje ku munsi w'Imana nyene inyuma ya kudeta muri Guinea. Iyo komite CNRD yabwiye leta yakuwe kwirinda ikintu cyose cyohungabanya amahoro y'abanyagihugu. Bagirije Kamara kuba atubahirije ibyo yiyemereye. Tukiri muri Sahele akagwi kabasirikare gatwara muri Mali kari nyamatwi ejo ku munsi w'Imana abategetsi bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi hamwe nabo muri ako karere. Abo bategetsi bagabisha icyo gihugu kutinjiza abasirikare babacangiro bishira mu Burusiya ritegamiye leta yitwa Wagner bicungera umutekano. Abategetsi ba Mali bavuga ko kwitiramwo abo bazokorana ari amahitamwo n'uburenganzira bwabo. Ufaransa bwahoze bukoronije Mali buvuga ko bute kubiri nayo masezerano. Ni mu gihe ako kagwi k'abasirikare muri Mali kaza kegereje gusinya amasezerano yo kuzana abo basirikare b'abacangiro barega 1000 bazomenyereza igisirikare no gucungera umutekano w'abategetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze ya Afrika, leta zumwe za Amerika irikiragerageza kuzibira urubibe ihana na Mexique mu gasagara ko muri leta ya Texas aho abimukira bava mu gihugu cya Haiti byashinze ibirindiro. Kugerageza kugaruka urubibe kwari gutumbereye kuzibira umuzo wabo bimukira. Ibyo byabaye ejo ku munsi w'Imana mu gihe abategetsi batanguye kuriza indege bamwe muri abo bimukira babasubiza mu gihugu cyabo Haiti. Benshi muri abo bimukira bari bamaze imyaka baba mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo ariko ubu bariko barondera ubuhungiro muri Leta Zunze za Amerika kuko ubuzima bwabananiye muri Brazil n'ahandi. Abaharurwa mu 1000 ubaba munsi no hafi y'ikiraro kiri muri ako gasagara ka Del Rio ka Texas gahana urubibe n'igihugu cya Mexique. Muri Afghanistan umuhari w'iterabwoba Islamic State Khorasan mufunyafunyo ISK ejo ku munsi w'Imana waremeje ko wagavye ibitero ku batalibani mu mpera z'indwi mu gisagara cya Jalalabad muri Afghanistan. Uwo muhari wemanze ibitero bitatu vya bombe bitandukanye ku modokari z'abatalibani i Jalalabad ku munsi wa gatandatu. Iyindi bombe itegwa kuri w'Imana abavyiboneye babwiye ibinyamakuru byo muri ico gisagara ko abatalibani bakomerekejwe n'ibyo bisasu batwaye kwa muganga. Umunsi umwe imbere y'ibyo bitero abantu bashika kuri babiri barishwe mu rukurikirane rw'ibitero muri ako karere. Ikaba ari igitero cya mbere cyahitanye abantu kuva abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakuye akarenge muri Afghanistan ku itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani guheze. Umuhari w'iterabwoba ISK waremanze kandi ikindi gitero cyahitanye abantu barenga 100 ku kibuga cy'indege cy'i Kabul mu mpera z'ukwezi k'umunani. Igisagara cya Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan n'umugwa mukuru w'intara ya Nangarhar ahacumbitse iryo shami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cy'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Umurwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi utangaza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagavye igitero ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Igisirikare c'u Burundi co yamara gihakana ivy'iki gitero kivuga ko atacigeze kiba. Muri make hakurya y'u Burundi mu Rwanda mu masaha ari make sentare nkuru y'ico gihugu iburanisha ivyaha vyambukiranira imbibe n'ivyiterabwoba iraza gufata ingingo ku rubanza rwa Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akaba yagirizwa ivyaha birimo ivya genocide. Nino nkuru nayo nyene turayigaruka ko mu kanya gato muwe hafi ya maradiyo yanyu. Tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cha sport n'imikino itandukanye mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'umutekano aho mu rwiro Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Mu itangazo uwo murwi waraye usohoye wavuze ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bakomerekeye mu mirwano uwo murwi wemeza ko wahuriyemo n'ingabo z'u Burundi. Ku ruhande rw'abo barwanyi bavuga ko hakomerekeye umurwanyi umwe gusa. Uburundi bwo bubeshuza no makuru yose. Ibindi tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoresha ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara wavuze ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu ijoro ku munsi wa gatandatu ushirwa mongo nk'isaha zitanu. Ni mu itangazo ritoya uwo muhari wacishije ku rubuga rwa Twitter. Red Tabara yongeye ko iti twara natanye mu mitwe mu gihe nk'icisaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungere kibuga c'indege ca Bujumbura. Twarateye n'ibibombe bitari bike. Yamara igisirikare c'igihugu cavyamiriye kure. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yaranse kugira vyinshi avuga kuri ico gitero. Mu majambo make yatubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona. Uwo muhari Red Tabara wavuze ko wishe abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho. Wowo wavuze ko ataco wahatakarije. Ibi igisirikare c'u Burundi nticadukundiye kugira ico kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura ku bibazo byacu. Nta n'urundi ruhande atagwegamiye ruragira ico rubivuze ko ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makartiye ya Rukaramo na Maramvya bemereye ijwi rya Amerika ko mu ijoro buca haba ku munsi wa mongu bumvise ibikoho vyinshi. Umwe muri bo yagize ati twari tugira tuje kuryama duca twumva amasasu menshi yamaze nk'isaha imwe canke irenga gato. Harimwo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane incuro nk'indwi canke umunani. Gucikubu ntituramenya ivyari byo. Kuri uwa mongu umukuru w'igihugu yaciye kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishami mpuzamakungu ONI. Abanyarukaramo babwiye ijwi rya Amerika ku mutekano wari wakajijwe bikomeye kuva mu gatondo kuri uyu wa mungu ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiriwe harakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice. Abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abo banyagihugu babidutangarije. Ikibuga cy'indege cha Bujumbura nico conye no Burundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zije hanze y'igihugu. Kuri uyu wa mongo abakozi b'ikibuga cy'indege cha Bujumbura bavuze ko ibikogwa bitahungabanye. Umwe muri bo yagize ati indege y'ababirigi ni ya Ethiopia zazanye abantu atangorane, hari nabandi bafashe ingendo, ayo masase ntacu yahungabaneje nta nico nonekaye. Icyo kibuga cy'indege citiriwe Mercure Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko. Muri iryo shamba leta yama yavuze ko hariyo abagizi banabi, abagwanyi ba Rede Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hakujya ya Rusizi uruzi rugaburi ibyo bihugu bibiri. Wa muhari wavutse inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwo wari Perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemo mu mwaka w'2015. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Claver, mu kiganiro rero narayingiranye n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana, nabanje nongera nsubira kumubaza ko vyukuri bateke ibuga c'indege kiri Bujumbura, ndanamusaba kunsigurira aho bateye baherereye n'ico babikoreye.
Ndome cyane kuraje mugwa n'ijoro masaha y'isatandi yengaho na twagaze igitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Mercure Ndadaye. Intambara zikaba zarabandanije n'uno munsi.
Muvuga ngo zarabandanije kuva ejo, zibera he, aho zatangure niho zikibera?
Oya, ejo inyuma y'igitero twagaze ku kibuga cy'indege mu masaha y'ijoro, twebwe twasubiye mu birindiro byacu tuzanzemo mu ishamba rya Rukoko. Bo rero uno munsi abasirikare b'igihugu baza badukurikirana niho rero intambara zabereye uno munsi mu ishamba rya Rukoko.
Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye, abahazi hariho yinjiriro yinjirira ko abaza baje gufata indege, hariho irindi yinjiriro riza ryinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi. Mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe? Ni ku bwinjiriro cyangwa ni ku busorohokero bw'ikibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye?
Ahantu haba hasikiriwe n'ibitero byacu ajya ku mapike ajya indege duro cyangwa cyangwa bigafako idini nabyo bigwa ku birindiro birinze ikibuga cy'indege muri Rusange.
Mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege? Ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani?
Aho utari wuhabona, iyo muturikana mushobora kuhasanga ntahabona, tujye twahabona.
Ivyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi ni biki?
Ivyahononekariye ku kibuga cy'indege?
Ego. No muri iyo migwano muvuga ikibandanye
kiste ama ubi yarandamanye kiste kuri kibuga cy'indege nk'uko navuga, ariko mu migwano yarandamanye barabwira abagenzi
mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho, ubwahe bwoko bw'amasasu? Mutera mwari mugamije iki? Ariko hari abariko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu, vyiteze ko ava aja i New York mu nama igira 76 ya ONU. Ivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije?
Sivyo, kuko twebwe urugambiriye twarutangaje ko twatangiye tuje kugwanya urwo rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo ni ukurikirane mu byo dusanzwe turimo mu Rwanda, turimo mu Rwanda tugomba gushaka kongera kubona ubu bamwe kandi ko twari kiba turakora kandi kandi tuzobandanya neza ubundi.
Ivyo mukahitamo kuvyerekana muciye ku kibuga c'indege?
Iyo ni kipe iri mu makipe menshi kubutora, ngo kuko ku kibuga c'indege ni ahantu hakomeye ku buzima bw'igihugu. Rero iyo tugumwose tugwana kugira ngo umugwanyi ufite uburyo bw'ikibo kurwanya, ubwo rero twahitamo twebwe aho hantu muri uwo mwanya, ni nk'uko neza cyangwa hirya yeze tukotuhahira.
Naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahava kora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwavuze ko atari cyo mugamije. Ibitero nk'ibi bivugwa bikunze kuba mu gihe hari ikintu nshimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kiriko kiraba ku Burundi. Aha turatanga nk'amanama atandukanye agiye araba mu Burundi, hakavugwa ibitero muri iki bitero vyo mu Rumonge, muri iki bitero bitandukanye vy'ahandi hantu. Kubera ikintu n'ivyo bitero vyama biza canke bishika akenshi mugihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi yaba namamuza makungu yabivyegeranyo bitandukanye yaba nama abera mu Burundi yaba manama abera hanze ariko atikitabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
Ibitero byaje dutabara karindwi yo wasinya twitaba n'itaba ayo manama ariko hari igihe bihurira na bigashika rero ifite rero anabaye anaje kubera ibitero kumenya ko makungu akamenya ko ibitero byo bigishije ngo kandi bwisere bwa gato bwo gute
ubu rero dutabara muvugira iri mu rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira he
dutabara niba ndabwiye ndamo ko sinzi mu rukoko
abavugana bo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa Rede Tabara bobo bari mukuri nta kuri barimo
oya abantu bavuga ko kwitirira ibitero takoze nta kuri nakutanye barimo Rede Tabara yibuze kintu no kibaye gifaze kandi ngo ushobodiye yeto buze kintu ko twabihoze no bako twikoze koko abo bandi nari nyamwe bafite muri ibyo nyo byo kugimahi
Patrick Nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara murakoze kuri kano kanya mu hajuru y'America. Ijuru y'America twarondeye igisirikare cy'u Burundi na cungo tukivugishe nkuko tuvugishije Red Tabara ariko Colonel Floribert Biereke akivugira ntiyashima gutanga ikiganiro yari kwishuramo ibibazo twari tumufitiye muri make nkuko mwavyumvise ariko reka tubibutse ko yahakanye ko iki gitero Red Tabara yemanga aca abaye ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Nende cyo kumasonga nkitangura harabura amasaha make ngo sentare nkuru mu Rwanda iburanisha ivyaha byambukirana imbibe n'ivyaha vyiterabwoba ifata ingingo ku rubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina uyu mugabo atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngiyagirizwa ivyaha bitandukanye birimo ivya genocide urubanza rwiwe rugiye gusomwa mu gihe yarwisokoyemwo yagiriza ubutungane bw'u Rwanda guhengama umenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa aragaruka ku bikuru bikuru kuri Rusesabagina n'urubanza rwiwe
Bwana Paul Rusesabagina ugiye gusomerwa urubanza kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bumurega ibyaha 9 byiganjemo iby'iterabwoba Rusesabagina atawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa munana umwaka ushize 2020 Dubai muri leta za Arabu ziyunze mu buryo butavuzweho rumwe nyirabayazana wa byose ni ibitero byagabwe n'umutwe wa MRC DFLN mu bice bitandukanye by'u Rwanda birimo ibyo mu majyepfo y'igihugu ku ishyamba rya Nyungwe ndetse no mu murengerazuba bw'u Rwanda kuva mu mwaka 2018 n'ibitero byumvikanyemo impfu z'abasivile gukomeretsa gutwika no gusahura imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura byavuze ko Rusesabagina yashimuswa ariko ku ruhande rw'u Rwanda rukavuga ko ibyo atari ukuri nyuma y'igihe gitagejejwe mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru ku bitangazamakuru bya Leta Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Rusesabagina ariwe wizanye mu Rwanda mbere y'ifatwa rya Rusesabagina wiswe intwari kubera filime Hotel Rwanda igaragaramo ko yarukoye ababarirwa mu 2200 bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines iri mu mujyi wa Kigali mu gihe cya genocide habanje gufatwa Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN Sankara yakunze kumvikana haba mu bitangazamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko ari bo bagabye ibitero ku Rwanda mu rukiko Sankara yarezwe umurundo w'ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba mu miburanira asa n'ushaka guhunga uruhararegwa akavuga ko byinshi byabazwa bari bamukuriye bari mu Rusesabagina yitashebuja imbere y'ubutabera bw'u Rwanda Rusesabagina washyiriweho uburinzi budasanzwe yibonye areganwa n'itsinda ry'abandi bantu 20 barimo barabavugizi w'umutwe wa FLN yavuze ko yagejejwe mu Rwanda ashimuswe bityo ko icyo cyagombye kubanza kwemezwa n'inkiko ingingo yatewe utwatsi n'umucamanza Rusesabagina yahakanye kandi ko ari umunyarwanda ko afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ahavuga ko akimara kuva mu Rwanda yafashwe nk'impfubyi ya Loni ibyo nibindi urukiko rwarabyanze. Mu rukiko hagaragayemo umutangabuhamya w'umurundu ba mu Bubiligi Musenyeri Constantin niwe mungeri washinje imbona nkubone rusosa abagena ko yaraze umugambi yise mubisha wo kugaba ibitero ku Rwanda. Uyu yemeza ashimitse ko yakoranye n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB mu kumureshya akamugeza mu Rwanda. Wari ministri w'ubutabera cyarimwe n'intumwa nkuru ya leta bwana Johnston Businge mu biganiro yagiranye na televiziyo ya Al Jazeera yemeje ko leta y'u Rwanda ariyo yishyuye indege yo kuzana i Kigali Rusesabagina. Akibona ko ibyo yasabaga bitubahirizwa n'urukiko bwana Rusesabagina yahise afata umwanzuro wo kwikura mu rubanza rugakomeza adahari kugeza rupfundikiwe. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha ku bihano by'abaregwa ku isonga Rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'itsinda yasaba igihano gisumba ibindi byose mu butabera bw'u Rwanda cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Uregwa avuga ko yavugije uburenganzira bwo kwihitiramo ubwunganizi. Nka kwibutsa ko mu kwezi kwa munani uyu mwaka umunyamategeko w'umubiligi Vincent Rilke yari yaje kunganira Rusesabagina mu nkiko z'u Rwanda ariko ahita ahambizwa shisha itabona. Yashinzwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'umukerarugendo bagatungurwa kumubona mu mwambaro w'abanyamategeko. Hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi bamaganye bivuye inyuma ifatwa rya Rusesabagina bavuga ko habayeho ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina ndetse bagasaba ko ahita arekurwa. Kuri ibyo ariko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo ntiyaryumyeho ihita iterana isubiza inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi ko ibyo ikora ari ukwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. Muri uko kwezi kwa kabiri uyu mwaka kandi bamwe mu bagize Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomoka mu mashyaka yombi ni ukuvuga abademokrati n'abarepubulikani bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba guhita bamurekura. Mu ibaruwa yabo bagasaba Perezida Kagame kugarura mu mutekano Paul Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Presidential Medal of Freedom. Ibi byajyanaga no kuba umuryango utarahwemaga kumutabariza umunsi ku wundi. Mu gisubizo Leta y'u Rwanda yahaye abagize Kongere ya Amerika yavuze ko gusaba Perezida w'u Rwanda kwivanga mu mikorere y'inkiko bidakwiye, ikizeza ko Rusesabagina agomba gucibwa urubanza ruboneye mu burenganzira yemererwa nk'abandi bose. Mu mwaka w'2011 kandi Rusesabagina yahawe igihembo cyitwa The Tom Lentos Human Rights Award cy'umuntu witangiye uburenganzira bwa muntu. Icyo gihembo ni cyo kwibukanya kwigendera Depite Tom Lentos waharaniye uburenganzira bwa muntu ku isi igihe kirekire. Ahabwa icyo gihembo yarabaye umuntu wa gatatu kuva cyatangira gutangwa mu mwaka w'2009. Hari ababisesengura bakavuga ko kugufatwa nk'intwari kwa Rusesabagina kwaba kwarabaye intandaro yo kurebwa nabi bikomeye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kubabibona batyo bavuga ko umukuru w'u Rwanda nta wundi muntu aba yifuza kumva ashyirwa mu majwi ko yagize ubutwari ku mateka arebana na jenoside yo mu 1994. Ubwo aheruka mu kiganiro cyavuwa n'abanyamakuru mu kwezi kwa cyenda Perezida Kagame yagereranije ibyo bavuga nk'amatakaragasi ku bwa bwana Kagame ntaziranye na Rusesabagina yamweretswe na bwana Faustin Twagiramungu igihe yari minisitiri w'intebe. Perezida Kagame avuga ko ikirebwa ari ibyaha Rusesabagina aregwa ibirenze ibyo bigamije kuyobya abantu. Kugeza ubu rero ijwi rya Amerika ibageze aho iyi nkuru uretse gusa kubibutsa ibikuru bikuru byaranze dosiye ya Paul Rusesabagina nabo baregwa n'ibyaha by'iterabwoba. Benshi bategerezanyije amatsiko icyemezo cy'umucamanza ku baregwa bose uhereye kuri bwana Rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Agezweho mu gisata cya sport nayo nyine na naya bemereye turahera mu Burundi. Mu mupira w'amaguru imigwi ya Messager Ngozi na Bumamuru yariko iraserukira Burundi mu nkino za Afrika yose yaraye isezerewe. Muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imirwi ya Dynamo Kern n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina inkino z'igice cya kabiri gishira icanyuma. Ibi vyose tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo migwi uko ari itatu yaronse uburenganzira bwo kuja muri izo nkino z'igice cya kabiri gishira icanyuma kuri no w'Imana mu nkino zari zoroshe na gatoya kumenya uhava atahukana intsinzi. Urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje n'Ustar n'Urunani rwagiye kurangira abakunzi b'Urunani bari baherutse gutsindwa n'uwo mugwi umutima uri mu kubavamwo. Urunani rukaba rwagiye gushikira intsinzi ku isegonda ya nyuma ku manota 69 kuri 68. Umumenyereza w'Urunani amenyesha ko bikimugoye kubera abakinnyi benshi baguze bataramenyerana kandi n'inguvu zabo zikaba zitaragaruka ku rugero yifuza biturutse ku bihe bahoramwo.
Musangira na ibaza ko babaye mwaka nuka gafatige. Akaruka gafatige baratumita gato ariko no vuga ko nabone vya vya bakundiye defense yacu yari meze nabi. Ni equipe fise ni equipe shashi. Abakinyi benshi bashashi kandi aho bavuye hose bakinyi batanu bamaze ama champion abatari ko barakina na trois ama kweri vya lockdown vya covid. Rero urumva nizo antimatiko tura demara kugira tubahuze je nabone kugira je individuel yabo muri keso za shoot nizo penetration nizo movement bazima zigiye badakina. Umva ko resulta zisaba zoro ariyo fast niyo atake biwe fasili nubwo ko mu rusangi ndavyo yuko tugiye tuye turagenda n'umwanya bizotwora ko dusanga dukinira ukino gwiza.
umenyereza wa New Star wewe amenyesha ku rukino barutakaje kubera abakinyi biwe bamwe bagiye barakwiza makosa abandi bagakomereka.
Bone bazaje uko na kintu kini chabuza ari kwa agiye troisième carton bagiye kudusegira abaye amte holash makani ni gembo yarakwijije makosa yagize makosa ane muri deuxième carton donc fallait ko tumuruhurira gakwe muri quatrième carton donc mboye gituma mvuga yuko ari cyo kintu cyabaye ko mboye ari fort cyane muri attaque nuye penetra mu zone yabo nuye bakoresha makosa nuye destabilize ya zone yabo ariko sino bisigura ko ari mboye wenyene abaye holash makuri troisième carton yacu abakinda dakwijije consigne neza ariko nibazaje ko tugiye kubikosora.
Nyereza aramenyesha ivyo azokosora igihe baramukaronsa karyo ko gushikana umugwiwe mu gice cha kabiri gishiri cha nyuma.
Mbo icyo kiyegiye gukosora cyane cyane ni kintu cyo kwiga ingene tugabanya ibintu by'amatirdo 3 points cyane ni c'est vrai ni point fort yacu mbuga na rimwe rimwe ni handicap yacu kuko twatera ama 3 points menshi atanakene witwihuse rero bisigura ko tuye gukosora icyo kintu amatirdo rwe turabinyene n'icyo tugira ni twinjira ni ndani tuwakinire cyane donc tuvaria maje ama tunakosora cyane cyane defense yacu troisième carte twaregeje cyane.
Wundi mugwi waronse insinzi bigoranye cyane ni Dynamo yatsinze Rezipo ku minota 70 kuri 69, Kerne nayo yatsinze Remesha ku minota 66 kuri 57. Mu mupira w'amaguru naho imigwi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika ntiyashoboye kuvyitwaramo neza mu nkino zo gusubiriza. Ikongo Brazzaville umamuru yatsinzwe igitsindo kimwe na Diable Noir mu gihe iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi mu rukino rwa mbere. Eka na message ngozi nayo nyene mu rukino rwo gusubiriza yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa na Gendarmerie Nationale yo mu gihugu cya Niger. Mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Imigwi rero y'u Burundi mu gukina irinda gusembera hikinira kubera ta kibuga gikwije byangombwa byo kwakira inkino mpuzamakungu gihari mu Burundi yose ikaba yarayisezeye rugikubita. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we agiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Umukino w'ino cya volleyball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ryarimaze iminsi ibera mu Rwanda ryarayirangiye. Ikipe y'igihugu ya Cameroon niyo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya Kenya amaseta 3-1. Irushanwa ryarangiye nta nkuru kubera ko ryari ryaramaze iminsi 3 ryarahagaze kuva kwa 4 kugeza kwa 6 icyumweru gishize. Muri iyo minsi 3 abakunzi ba volleyball bari mu gihirahiro nyuma yuko hatanzwe ikirego cy'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinishije abakinnyi 4 batujije ibyangombwa. Abo bakinnyi ni abakobwa 4 b'Abanyabrazil kazi aribo Arine Squiera, Moreira Gomez Bianca, Apolinario Caroline na Mariana da Silva. Ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi byafashe umwanzuro wo gutera amaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino yari imaze gukina ndetse igahita isezererwa mu irushanwa. Iri shyirahamwe kandi ryasabye Minisiteri ya Siporo y'u Rwanda gukomeza ibikorwa birebana n'iyi mikino ariko ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda rikigizwa ku ruhande. Ejo ku cyumweru imikino yarasubukuwe muri kimwe cya kabiri kirangiza Kenya isezerera Maroc, Cameroon ikuramo Nigeria. Maroc yegukanye umwanya wa gatatu nyuma yo gutsinda Nigeria amaseta 3 ku busa. Tugarutse ku bihano byafatiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore muri volleyball. Si ubwa mbere u Rwanda rukubitwa amaga ko no mu mupira w'amaguru byigeze kubaho mu mwaka 2014. Icyo gihe igihugu cya Congo Brazzaville cyareze u Rwanda kuba rwarakinishije rutahizamu Teddy Etekiyama ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wakoreshaga imyirondoro itandukanye kuko yari afite n'amazina ya Dadi Birori yari yarahimbiwe mu Rwanda. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu guhatana ibikombe bya Afrika by'amaclub yabonye amatike yayo yo gukomeza mu kiciro gikurikiraho. Kuwa gatandatu mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afrika, ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yakuyemo Olympique de Misiri Sima yo mu birwa bya Comore yinyagiye ibitego 6 ku busa. Mu mukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa Moroni, AS Kigali nabwo yari yatsinze Olympique de Misiri Sima ibitego 2-1. Mu irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR FC yasezereye mu buryo bugoranye ikipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia nyuma yo kuyitsinda ibitego 2-1 mu mukino wayo ku cyumweru ku isade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino ubanza wari wabereye muri Djibouti, aya makipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Mu cyiciro gikurikiraho, ikipe ya AS Kigali izahura na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, naho APR FC ikazakina na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, ni no ngaha duce tuba turabangiriye. amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo n'ibiganiro vyari biremeshejwe na Joy Diane nini nahazwe dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Fasila Gebehu yegeranije amajwi yacu ahanje twaza kongera mu biganiro n'amakuru atandukanye yo mu masaha ari imbere mu kubandanya tubifurize igitondo ciza n'indwi nziza mu banyu no mu vyanyu.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.